Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Kaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha kuri Radio Inshuti ya bose yumvikana kuri FM 88.3 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo
na Louis Bigirimana, nanje ndabahaye ikaze mu biganiro byacu.
Ururimi rwaje rukaba ururimi rwemewe, hari inyandiko zigomba guhindurwa mu ndimi. Umuntu afite n'uburenganzira bwo kujya mu rukiko akavuga ko ashaka kuburana mu Giswahili. Nibwo ko bitwara amafaranga menshi, leta yabitekerejeho ku buryo turushyira mu itegeko uyu munsi bikihuta.
Uwo ni Depite Jean-Marie Vianney Gatabazi agaragaza impungenge ku ngingo yo kwihutisha itegeko rishyiraho ururimi rw'Igiswahili nk'ururimi rwemewe mu butegetsi bw'igihugu mu Rwanda.
Igice cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu muri Somalia cyarangiye mu kanya, ariko ibyayavuyemo ntibiratangazwa.
Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko impamvu za politiki zatumye sentare ziba zirahagaritse itegeko ryiwe kubimukira.
Nayo ubumwe bwa Buraya butangaza ko buzofatira ibihano ibihugu muri uyu muryango bitazokwemera kwakira impunzi. Amerika na Turukiya byemeranije kurwaniriza hamwe umuhari wa leta ya Kiisilamu. Aya makuru hamwe n'ayandi makuru twabateguriye turayabashikiriza ku buryo bunonosoye mu biganiro byacu byo kuri isaha. Mugume ku maradiyo yanyu.
Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi twabateguriye. Aloys
urakoze Fidele. Tuyahere muri Afrika, igice cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu muri Somalia cyarangiye mu kanya, ariko ibyayavuyemo ntibirashirwa ahabona. Mwamenya ko muri ayo matora yatunganijwe kuri wa gatatu yari yarangiye atamukandida yabashije kuronka amajwi akenewe kugira atahukane intsinzi, niho hacyatunganywa igice cya kabiri cyaciye gikurikira inyuma y'amasaha make. Hassan Sheikh Muhammad atwara Somalia muri iki gihe na Muhammad Abdelahi Farmajo yahoze ari umushikiranganji wa mbere hamwe na Sharif Sheikh Ahmed niho bagize amahirwe yo kubandanya bahiganwa muri iki gice cya kabiri amatora gushika ubu tutaramenya icyayavuyemo. Ayo matora yabaye mu gihe ingingo zo gucungera umutekano zafashwe mu kibanza kiri hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamakungu ahasanzwe hari ko habera ayo matora. Abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab bari bagabishije ko bazohungabanya ayo matora ndetse kuri wa kabiri no kuvuga ejo bakaba barateye igisasu ku murwa mukuru Mogadishu ariko ntawe cyahitanye. Muri Afrika kandi abategetsi mu buraruko bwa Cameroon batangaza ko umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram uri kurwana usubira inyuma mu gihe usugerejwe n'abasirikare barungitswe n'akarere kurwanya. Haraheze indwi ata makuru y'ibitero by'amabombe atewe mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu. Leta ya Cameroon iriko irakomeza ubushobozi bw'abanyagihugu bwo kwirarira no kwirwanira kugira bafashe abasirikare mu guhasha Boko Haram. Inteko zo mu karere zitangaza ko zirukanye abo bakora iterabwoba mu bice bari bigaruriye, ariko bavuga kandi ko Boko Haram waciye utangura kuza uragaba ibitero by'ubwihebyi cyane cyane ku basivile. Hari n'amakenga avuga ko muri abo banyagihugu bararira hoba harimo abarwanyi babiyitirira, kandi ko icyo gikorwa kibonekamwo rimwe na rimwe kutubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu. Mu mwaka urangiye bamwe muri abo banyagihugu barahagaritswe bakekwa kuba abarwanyi ba Boko Haram binjiye muri bo, gushika uburera barenga 10 bakaba bamaze kwicwa mu buraruko bwa Cameroon.
This is with America, Washington DC. Amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabwiye abayoboye bajejwe kubahiriza amategeko urantunga uno munsi kuwa gatatu ku impamvu za politike zatumye sentare ziba zirahagaritse itegeko ryiwe kubimukira. yagibishije ku mutekano w'igihugu uriko uragiramirwa kubera ingingo yayo masentare vyitezwe ko amasentare afata ingingo ya nyuma ku itegeko rya President Trump. Trump avuga ko bisa nuko amasentare afise uruhande rwa politika hengamiyeko. Sentare yungururizwamo imanza ku rwego rw'igihugu yo mu gisagara cha San Francisco itangaza ko bishoboka ko izofata ingingo muri yindwi kuvyuko nimba umucamanza wo ku rwego rw'igihugu yafashe ingingo yo kubarahagaritsa itegeko rya president ku bantu bava mu bihugu indwi bigizwe hanini n'abayisilamu yafashwe mu buryo bwubahirije amategeko. Umushikiriza manza aserukira ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa leta zunze ubumwe za Amerika n'umushikirizwa manza aserukira umushingwa manza aserukira ma leta ya Washington na Minnesota ariko arondera guhagarika ingingo ya President Trump barashikirije ivyimviro vyabo ku telefone imbere y'abacamanza batatu muri sentare yungururizwamo imanza ku rwego rw'igihugu ku munsi wa kabiri.
Tugaruke muri Afrika ho sentare nkuru y'igihugu cha Zimbabwe yahakanye ivyagirije vyashikirijwe n'abaharanira gateka ka muntu muri ico gihugu bagiriza Perezida Robert Mugabe ko atubahiriza ibwirizwa shingiro kandi ko atabereye kurongora ico gihugu. Robert Mugabe arongoye Zimbabwe kuva cikukira mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani akaba amaze gusabwa katari gake kuva ku butegetsi. Abigaragambya barihereje amabarabara mu mwaka uheze bamwagiriza guhonyanga gateka ka muntu mu gihe n'ubutunzi bw'igihugu bwasubiye inyuma cyane. Utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Zimbabwe Promise Mwana Mukwananzi yaritwariye Mugabe amwagiriza ko yahonyanze ibwirizwa shingiro mu gihe cyo myigaragambyo. Mukwananzi yitwaye avuga ko Mugabe yateye ubwoba ubutungane hamwe n'abaharanira gateka ka muntu kandi ko yavuze ko inzego z'umutekano ari ziwe yiharije.
Radio Media America amakuru yo hirya no hino. Umucamanza mu gihugu cy'u Burusiya yaciri munye politiki akomeye atavuga rumwe na leta Alexei Navalny umunyororo w'imyaka itanu utazoshigwa mu bikorwa. Ivyo inyuma yuko yagiwe n'icaha cyo gusahura amafaranga ya leta. Iyo ngingo ishobora gutuma atitoza mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka uza. Navalny yatangaje ko azokunguruza urubanza kandi ko azohiganwa na President Vladimir Putin niyo yarondera ikindi kiringo cyo kuyobora Uburusiya. Navalny avuga ko batemera ingingo sentare yafashe amenyesha ko afise uburenganzira bwo guhiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu kandi ko azokwitoza. Amategeko mu Burusiya arazirizwa uwo ari we wese yagiwe n'icaha gikomeye harimo gusahura amafaranga ya leta, guhiganirwa ikibanza cha politike mu kiringo cy'imyaka 10. Navalny avuga ko yamenyekanye ubwa mbere kubera yashize ahabona ibibazo bya ruswa mu masosiyete ya leta. Niwe yari imbere y'abandi mu myerekano yabaye mu mwaka w'2011 n'umwaka w'2012 yiyamiriza ukugaruka kwa Putin mu mabanga yo kuyobora Burusiya. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC yumvikanira kuri FM 88.3 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi mutumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Ubu ni umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Mu gihe bigaragara ko ibikorwa byo kubaka ikibuga mpuzamakungu c'indege iririma mu karere ka Bugesera vyatanguye, hari abanyagihugu bagihura n'ingaruka zifatiye ku bikorwa vyo kubimura. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Eric Bagire w'ubusa.
Ntanzu y'abantu wabonye
nayibonye
cyanirangi harya hirye bari bampaye 20 nimwe n'ibihumbi 800 harya mwitegura ubazigira 16 ndahaguruka. Naburanye gihe mbe muri make. Kinini cya kumuvunyi. Nayawe kuko urumva ntibabona ukunyaga ngo usubiye kumuregera.
Turaganira n'umusaza Celestine Seruhinje utuye mu karere ka Bugesera, arasunika igare yerekeza ku murenge wa Jura hasiragira ku bibazo by'ubutaka. Uyu musaza w'imyaka 74 y'amavuko azwiho ko bagiye kumara imyaka 3 mu matongo yahazuba ku kibuga mpuzamahanga cy'indege Bugesera abandi barimutse. Yanambye ku mitungo yiri ku butaka bwa hegitari 12 avuga ko babugeneye agaciro kadakwiye.
Sinzi gusoma no kwandika. Sinahaye abana ngo banteranyirize. Ngo ndebe. Ariko nigeze kumva gitifa avuga ngo byose hamwe imitungo yanjye ngo ni miliyoni 30 ngo ni 8. ngahandi ibi izo zizubaka inzu sigura masambu sigara nutwe utwondi iminsi ibi nje nuko byangirikiye
atuye mu kagari ka Karira kubera iminsi amaze asiragira mu nzego z'ubutegetsi ngo zimurenganure Seruhinja aterwa ishavu no kubona ibyo bagenzi be bari baturanye bahisemo kwimuka bagezeho mu iterambere
uyu mugabo n'umwimukira avuye mu kibugo cyushyu niyo nzu niyi reba urutoki uko rungana urumva mwara turenganyije mwarwa kuza kare umutara makuru nuko mbe ibyanjye bimeze
Seruhinja afite abana 16 bavuka ku bagore babiri avuga ko inzego yagannye zirimo urw'umuvunya bagena gaciro bamuhaye ngo bamubarurire imitungo nabo basa naho ntacyo bamufashije nyuma y'igihe kirekire yahisemo kwemera icyo yita duke bamugeneye akimuka akava ku kibuga cy'indege cyatangiye gusizwa kandi kubona indi mitungo yagurika munyura byo biracyari inzozi kubera ibiciro nabyo byihagazeho
do hari fabu duciyeho hariya nyine naje kuyitereta ngo nimuhe 20
ihe gitari zingahe
ebyiri 20 se shaka kubatayampaye nanjye
muri rusange wabuze uko bigenza uvuye mu kibuga
wenda kivamo mese ndengerwe nande iyo ngira undengera baba baraje bagasubira mu mitungo yanjye bakayireba sibyo bakayitegereza bagatambagira urumva bakareba
ejo hazaza urahabona ute nabo bana bawe uvuga ko udafite uburyo ugiye kubaha agasambu gatubutse kandi ndabona batunzwe no guhinga
mwese nagirane nakubajije nagirane narwana se ubu ndageraho ngeze batisamba muri miliyoni 325 ntinage ntabona bwo
umusaza Seruhinja avuga ko ubutegetsi bwizezaga ko ntawe uzahura n'ingorane mu kwimurwa ariko ko byabaye ikinyuranyo
kuko na nyakubahwa perezida wa republika yaravuze ati abantu bazimuka mu kibuga bazakira ariko twazize bande bya bindi bakumuga n'abakinyarwanda ngo umwami hica hica rwanda ngo twazize aho rwose yari yatwijeje ati abantu bazabarurwa mu kibuga bazaba abantu
bamwe mu ijwi ry'Amerika yagezeho bimuwe mu kibuga mpuzamahanga cy'indege Bugesera bigaragara ko bageze kuri mu iterambere bwana na Clement Hakizimana amafaranga yamwimuye yaguze isamba yihinga urutoki
urutoki nararusaruye ubundi kurusarura ubu ngubu urabona ko ari amateri ibitoki bya mbere narabiriye ndanagurisha kapakiza amagare hanyuma kandi nkarya
uyu mugabo nawe ariko ntabura kuvuga ko kwimura abaturage bitakozwe uko bikwiye aratanga urugero rwamukoze ku mutima
nibuka umugore umwe Mariamu umupfakazi yararize yavuye aho ngaho aho bari bari kudusinyishiriza ari kumuterura yanze kuhava kubera kurira amafaranga yari yarasinyiye imbere amafaranga bayagabanisha yibaza aho amafaranga agiye gusinyira ahaza yajana bikamuyobera ni ukuvuga ngo icyo gihe rero impapuro zari zihari ngo niba udasinye ururebe
mu kumvikanisha agahinda ke umusaza Seruhinja yasabye ijwi rya Amerika gusura imwe mu masambu ye
naho icyo ngusabye wowe uce muri rutoki simbikubwiye rwarukuti narubonye Ubitegereze nubwo rwaraye nabuze baruhingira. Rumbira ko rukwiranye na miliyoni. Miliyoni nyi muri iki gihe bazijyana. Bazijyana. Ariko rero naremeye kuko nta kundi byagenda sinagumya. Guserera amatiki Kigali yari yarashizemo. Kandi sinabikina ni amana. Bari kuyo muza kera. Mama tuye abavugisi none mwewe.
Natwe twubashye ubusabe bwi.
Dore ndabona no duca dusegeye tugutwara inkoko tukazipfurira hano.
Ntabwo. Ni numiyo ngiyo zari intuza.
Ah mbonye ari inkoko.
Tubona iyo bigere kingi hose. Sureba no hirgiye. Oke ariko ubwumva bishoboka ngaho rebe iyo sambo.
Amategeko asobanura ko iyo umuntu akora igenagaciro hagashira iminsi 120 atarishyurwa igenagaciro rishobora gusubirwamo iyo kandi umuturage atemera igenagaciro yakoresherejwe n'abimura biteganijwe ko yakwikoreshereza igenagaciro ku giti cye nyuma y'iminsi 15 akarishyikiriza urwego rw'imura aha haba ibiganiro ku bagenagaciro b'impande zombi bakagira ibyo bumvikanaho byananirana urugaga rw'abagenagaciro rukabafasha byaguma muri uwo murongo umuturage akiyambaza inkiko nawe avuga ko atazi itegeko ari kwiburubanda usanga batabisobanukiwe nibikunze kubaho kubona umuturage babarira imitungo yahimurwa ku bikorwa by'inyungu rusange akagaragaza karengane nk'uko biri kuri Seruhinja benshi bahita bimuka bakazagaragaza ingaruka nyuma hanini kubera kudasobanukirwa amategeko inzego zitandukanye zirimo n'intumwa za rubanda zikunze kujya inama ko nta wagombye kwimurwa atabonye ingurane imunyura imibare ya ministeri y'ibikorwa remezo igaragaza ko kwimura abatuye ku kibuga cy'indege Bugesera bagera ku 3000 byatwaye asagaho gato miliyari 12 z'amafaranga ehakabagira ubusa ijwi rya Amerika I Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda
Arakoze Eric tugume mu Rwanda inama nshingamateka y'u Rwanda yatoye itegeko rishyiraho ururimi rw'Igiswahili nk'ururimi rwemewe mu butegetsi bw'igihugu. Igiswahili kibaye ururimi rwa kane rwemewe kuzoja rukoreshwa mu Rwanda nyuma y'Icyongereza, Ikinyarwanda hamwe n'Igifaransa. Ni inkuru y'umenyesha makuru Asumta Kaboyi.
Itegeko ryatowe mu buryo butari bumenyerewe kuko Minisitiri Uwacu Julienne w'umuco na siporo wari uhagarariye guverinoma yasabye abadepite ko bahita batora iri tegeko ritabanje guca muri komisiyo. Minisitiri Uwacu Julienne yasobanurira abagize inteko ishinga amategeko ubwihutirwe bw'iri tegeko.
U Rwanda rwinjiye mu muryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, hanyuma mu masezerano ashyiraho uyu muryango kabiteganywa ko ururimi rw'Igiswahili nk'ururimi rumwe mu zivugwa muri ibi bihugu rwakwitabwaho ndetse ibihugu biwugize bikaruteza imbere. Abakuru b'ibihugu bemeje ko hashyirwaho uruhushya cyangwa urupapuro rw'inzira rw'umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba kugira ngo rero izi ndimi zikoreshwa muri uyu muryango by'umwihariko Igiswahili rwongerwe mu ndimi zizashyirwa kuri urwo rupapuro rw'inzira. Ibihugu birimo n'u Rwanda tukaba tugomba kugira uburyo dushyira ururimi mu ndimi zemewe mu butegetsi bwa Leta, bikaba biri mu byihutirwa kuko ubundi urupapuro rw'inzira nk'uko abakuru b'ibihugu babyemejwe rwagombye kuba rwaratangiye gukoreshwa mu ntangiriro z'ukwezi kwa Mutarama uyu mwaka.
Impaka zakurikiye ibisobanuro bya Minisitiri w'Umuco na Siporo zizasaga nk'izumvikanisha ko abadepite batiteguye gushyira mu bikorwa ibyo Minisitiri yabasabaga. Uyu ni Depite Gatabazi Jean Marie Vianney, Depite Mporanyi Theobald na Depite Nkusi Venari.
Niba Leta yariteguye kubera ko ururimi rwaje rukaba ururimi rwemewe, hari inyandiko zigomba guhindurwa mu ndimi. Umuntu afite n'uburenganzira bwo kujya mu rukiko akavuga ko ashaka kuburana mu Giswahili, nibwira ko bizatwara amafaranga menshi. Leta yabitekerejeho ku buryo turushyira mu itegeko uyu munsi bwihuta, bitihutiye kujya mu pasiporo gusa isohoke. Tukaba dufite imibare mu Rwanda tujyanije ngo tuvuge atabazi izindimi zindi zibirazwi bavuga Igiswahili ku buryo twumva ati rwose turarukeneye ko turugira ururimi ruri ofisiyeri. Turimo itegeko rishyira Igiswahili mu ndimi z'ubutegetsi kugira ngo pasiporo ya East Africa bigemo. Ubu tugiye gutegeka gukora pasiporo.
Minisitiri Uwacu wari uhagarariye guverinoma y'u Rwanda yagerageje gusubiza bimwe mu bibazo abadepite bibazaga, abasobanurira aho gushyira Igiswahili mu ndimi zikoreshwa mu gihugu bidashingiye gusa kuri gahunda yo gushyiraho urupapuro rw'inzira rumwe ruhuza ibihugu bigize umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba, ko ahubwo kwinjiza Igiswahili biri no mu mugambi mugari wo gufasha Abanyarwanda kugira imihahiranire myiza n'ibindi bihugu.
Twajya tugira n'amakuru mu rurimi rw'Igiswahili bivuze ko nubwo twari tutararugira mu ndimi zemewe cyangwa zikoreshwa mu butegetsi ariko Igiswahili cyakoreshwaga. Dufite Abanyarwanda babaye hirya no hino hakoreshwa Igiswahili bakimenyeyo ku buryo ahanga bagikoresha. Nkaba numva mu by'ukuri kongera Igiswahili mu ndimi zemewe mu butegetsi hari icyo kubahiriza cyangwa kuzuza inshingano dufite nk'umunyamuryango, ariko no kongerera amahirwe Abanyarwanda kugira ngo bamenye indimi nyinshi bakoresha yaba ari mu bucuruzi bagirana n'abandi ndetse no mu buhahirane.
N'ubw'itegeko abadepite bagaragaje ko hari byinshi byagombaga gusobanurwa ndetse no gutegurwa mbere y'uko ritorwa. Abadepite 66 nta n'umwe uvuyemo barangije batoye itegeko rishyira ururimi rw'Igiswahili mu ndimi zikoreshwa mu Rwanda. Kugeza ubu mu Rwanda hari hasanzwe hakoreshwa indimi eshatu: Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa, gisa nk'aho kigaragara gusa mu mategeko ariko ubundi kidagikoreshwa kenshi mu butegetsi bwa Leta. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na Kajyo, Ijwi rya Amerika, ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Burundi, umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe iby'umenyesha makuru Willy Nyamitwe mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku kirimba cy'umukuru w'igihugu Ingozi amenyesha ko atari ngombwa ko Leta itumirwa mu biganiro by'imirije ya Arusha mu gihugu cya Tanzania. Asigura ko Leta isanzwe ishigikiye ivyo biganiro bihuza abanyepolitiki. Umenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye ico kiganiro.
mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ari Ngozi umuhanuzi mukuru ajejwe ivyo kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu w'irinyamitwe yishuye kubijanye n'ibiganiro vyimirije hagati y'abanyapolitike kugotumirwa canke ukwitaba kwa leta muri ivyo biganiro bitegekanijwe ku itariki 16 z'ukwezi yarusha mu gihugu ca Tanzania w'irinyamitwe avuga ati si ngombwa ko leta ironka ubutumire
ni ibintu bijigikiwe na leta y'u Burundi umuhuza muri ivyo biganiro mukamuzi neza yuko yakeneye indongo zitandukanye za kino gihugu utangura no kumukuru igihugu barabonana aheruka mu Burundi barabonanye hariyo n'intumwa z'amazagiye bakabonana rero ivyubu singombwa ko leta y'u Burundi ronka ubutumire kuko isanzwe ishigikiye ivyo biganiro mugabo wo vyega nibo bagenda ubuheze hari habagiye kuko bagize bati dutumiye abana n'abana rero umuhuza muri ivyo biganiro niwe amenya abategeza gutumira bivanye n'ivyo bashaka kwiga
bisunze ibiri ku rutonde ko bizokwigwa abamenyesha makuru babajije w'irinyamitwe aho leta ihagaze kwishingwa rya leta y'umumwe canke mfata kibanza umuhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe vyo kumenyesha amakuru amenyesha ko leta y'ubumwe isanzwe ihari mu Burundi
rero leta isanzwe ihari ubu ni leta y'ubumwe kuko irimo abahutu ikabamo batutsi irimo bari mu migambwe irimo batagiye mu migambwe hanyuma hakaba ari abantu badashobora kuja muri leta kuko bariho ibitigiri badakwije ivyo rero nivyo abarundi bategereza kwiga bakaraba yuko ingingo ya 29 ivuga yuko umugambwe utaronse bice 5% udashobora guserukirwa muri leta mugabo leta isanzwe ihari ubu ni leta ikwije ikurikije amategeko ibwirizwa shingiro n'ayo mategeko yose agenga leta y'u Burundi agenga igihugu cy'u Burundi ivyo vyo uko abantu bifuza ibiganiro by'amagaburanyama ivyo twarabisezereye
umuhanuzi mukuru ajejwe byo kumenyesha amakuru yagize ico bavuga ku bijanye no guhindura ibwirizwa shingiro canke amasezerano amwamwe yagiye arategwa ko igikumu n'abarundi
nta gihugu na kimwe kigira ibwirizwa shingiro ribaho ibihe bidashira hanyuma hariho n'abanyapolitike bonyine bavyisabira abanyagihugu bakavyisabira mbe gihugu ni cabande se cy'abanyagihugu ica abanyagihugu bipfuje nze gutegeza kuja mu ngiro hanyuma amasezerano y'umwe bwo barundi nta uri karayahindura kuko murazi ko nahigeye rero twayahimbaje haba amasezerano yarusha n'amasezerano yabayeho amasezerano yo guhagarika intambara yarabayeho amasezerano amaze gusinywa ko umukono n'abarundi n'abantu batandukanye abahari ibisigaye nukuyumvira kazoza ku Burundi nukuyumvira izindi impinyanyuro zogenda ziraboneka kugira ngo igihugu kibananye cyitunganya kuneza y'abarundi bose
w'irinyamitwe yatanze ikiganiro imbere yuko umukuru w'igihugu yipfurizanya umwaka mushasha n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi ijwi rya Amerika ryagerageje gushika ahabereye ubwo rubanza mu gitondo cyo kuri uwo wa gatatu imbere yuko urubanza nyezina rutangura twahavuye tumenyeshwa ko ibimenyesha makuru vyigenga bitarekuriwe gukurikirana ubwo rubanza gutyo tukaba tutashoboye kumenya amajambo yashikirijwe n'abari bitavye ubwo rubanza Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
arakoze Jean Bosco ngo nta murwayi wakorera avurwa mu ntara ya Cibitoke kuva ku igenekerezo rya 30 ukwezi kwa mbere uno mwaka wa 2017 ivyo vyatangajwe kuri uyu munsi wa gatatu n'umuyobozi ajejwe gutegura imigambi mu muryango Croix Rouge utabara imbabare mu Burundi ibindi bisobanuro kuri inkuru ni Evariste Nzikobanyanka
Muyobozi ajejwe imigambi mu muryango Croix Rouge yari yishikiye kuri uno wa gatatu mu ntara ya Cibitoke asanga koko umugambi w'uwo muryango wo gutanga amazi meza warafashije mu kugwanya ikiza korera ku Gouverneur Nzigamasabo ico kiza cari catanguye kwibonekeza ku genekereza ya 30 ukwezi kwa 12 umwaka uheze cararangiye kuko abantu batatu banyuma bagwaye ico kiza baheruka kwakirwa kwa 30 ukwezi kwa mbere uno mwaka guhingura amazi y'ikiyaga Dogodogo kiri muri commune Rugombo aheza agahabwa abanyagihugu bo mu masegiteri y'emparambo ya mbere n'iya kabiri hamwe na munyika ya kabiri nico catumye korera icureha
aho dutanguriye kwifatanya hamwe n'abandi kugira ngo dutangure kugwiza amazi meza adufatanyije n'abandi dusanzwe dukorana iki gikorwa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu MSF Belgique nayo ni kashira ivuriro rivura abo bantu bagwaye korera twarabonye uko abantu bashasha abantu barakorera bagabanutse cyane gose uko twaje kubibwirwa nuko unye atabandi bagwayi bashasha tsose birakoronka adukoranye hamwe nabandi bose
tukaje kwigikoka izomara imisi ngaho ko tuzi ko ngaho mu rugombo hasanzwe kinyamata
ni gikorwa kitubaza yuko kitorenza amezi atatu kubera uburyo buragowe naho dufise service abantu benshi dukorana nabo cyane cyane aho muri UNICEF na CICR abandi ba partenaire nka Norwegian Church Aid mugabo ni gikorwa kitatuza kurenza amezi atatu kubera uburyo bwinshi gitwara
ico gikorwa cyo guhingura amazi y'ikiyaga Togodogo kigiye kubandanya mu kiringo cy'amezi atatu atarenga bimenyeshwa n'uwarongoye igisata kijeje gutegura imigambi muri Croix Rouge abanyarugombo bafise amakenga ku cyo kiza kizohava gisubira kubafata kuko atamazi meza bafise bagasaba nyabo na leta kuyabaronsa
ifashanyo ya Croix Rouge twayakiriye neza kuko amazi baduhereza yaradufashije cyane turabufise ubwoba kubera no amazi ni yagenda turabufise ubwoba koko rayo subira kuti
musaba iki none ubutegetsi
dusaba ubutegetsi yuko boza baratuzanira no amazi kugira zaradufasha kugira icyo kiza cyakorera ntigizwe kudufata
iruhande yayo makenga abajeje intwaro muri komine Rugombo co kimwe nabo barongoye barashima ko umuryango Croix Rouge wabaserutse ko mu kugwanya ikiza korera urongoye zone Rugombo vya Mungu Rugumbira asaba uwo muryango n'abandi bagira neza kubafasha kugwanya ikigo yicabinjiranye
dusaba Croix Rouge ndetse n'ayandi mashirahamwe kudufasha nibyo si bintu byaje ko sitwe twabyigize urumva nekeza dusaba Croix Rouge n'ayandi mashirahamwe ashoboye gufasha ko yodufasha ndetse uno munsi tukaba turiko turashima kwa kavura gatanguye kuboneka mugabo abantu barashonje gose babe baradufasha mu kurindira ko natwe dusohoye isuka tukarimira impeshi
umuyobozi ajeje gutegura imigambi mu muryango Croix Rouge yabwijwe rya Amerika ko waba uwo muryango n'abandi bagira neza bariko bakora amanama yihuta kugira ibikorwa byo gutabara abahanzwe n'inzara haba mu ntara cy'ibitoke no mu zindi ntara batangure gufashwa atarenze mu ndwiza
turiko turakorana n'abandi kugira tubanze turabe cyo kwita evaluation mu gihugu cyose cyane cyane hababaye twifatanyije rero n'abandi cyane cyane mashirahamwe mpuzamakungu nka PAM hababaye cyane nk'igihangamo ko batanguye kuza baratanga indya cyane cyane PAM na Croix Rouge na Protection Civile ku miryango yababaye cyane mu ndwiza rero hazatangura igikorwa cyo kugira inevaluation singe no bivuga mu Kirundi hose hababaye kurusha ahandi kugira ngo barabe ingene ari buboherako
ku bantu 172 bafashwe n'ikiza cyakorera mu ntara cy'ibitoke kuva mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka uheze umuntu umwe niwe yitavye imana kuko byemezwa n'umuryango utabara imbabare Croix Rouge mu Burundi muri komine Rugombo Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha emari imbere yaho reka tubibutse injamake y'amakuru twabashikirije Aloys
Urakoze Fidele yindi nkuru ivugwa ishyirahamwe ry'abanyaburayi yariragabisha ibihugu bihurikiye muri uyu muryango ko igihugu kizokwanka kwakira impunzi nk'uko babyemeranije kizobona ingaruka mu kwezi kuzokurikira ibyo byashikirijwe n'icegera cy'umukuru w'ishyirahamwe ry'abanyaburayi France Timmermans kuri uyu munsi wa gatanu mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru Timmermans yavuze ko agifise icyizere ko abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango bizokwakira zimwe mu mpunzi 160,000 zikizibiriwe mu bihugu by'Ubutaliyano n'Ubugiriki
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabwiye abayoboye abajejwe kubahiriza amategeko no munsi kwa gatatu ko impamvu za politiki zatumye sentare ziba zirahagaritse itegeko ryiwe kubimukira yagabishije ku mutekano w'igihugu uri kurageramirwa kubera ingingo y'ayo masentare
Muri Afrika naho igice cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu muri Somalia cyarangiye mu kanya ariko ibyavuyemo ntibirashirwa ahabona
Nshuti z'ijwi rya Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro twari tubafitiye muri uyu mwanya kuri mikro mwari kumwe na Ange Fidele Niyongabo
na Louise Bigirimana washize hamwe ibiganiro ni Innocent Kimenyi tubifurije umugoroba mwiza mwese
This program has come to you from the Voice of America, Washington.